Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Twakure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki.
Bakunzi ba radio Nzamba agatega kawe tubahikaze mu kiganiro Wibaziki. Uno munsi tukaza kugaruka ku ngingo yafashwe na mustanteri wa komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi, aho ingingo yabuza abakenyezi kwidegenzya mu gutembera inyuma isaha zibiri z'ijoro. Prosper Nzisabira nije nabashikiriza kino kiganiro kuri radio Nzamba agatega kawe. Winga bw'izuma tukaba turi kumwe na Jospin Nduwimana dusubire tubahikaze.
Bashatse kugerageza Imana baje batanye umugore yafashwa
kiganiro ni Wibaziki kuri radio Nzamba agateka kawe. Nta mukenyezi wo muri komine Ruhororo intara ya Ngozi yemerewe kurenza isaha zibiri z'ijoro ari mu ibarabara atarashikiwe. Iyo ngingo ni ya Mamerte Birukundi, mustanteri wa komine Ruhororo mu ntara ya Kayanza, aho avuga ko iyo ngingo yayifashe kubera ingeso mbi zariko ziri bonekeza kuri abo bakenyezi abo bapfasoni bo muri iyo komine ya Ruhororo. Wibaziki kuri iyo ngingo yafashwe na mustanteri wa komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi yo kubuza abakenyezi gutembera inyuma y'isaha zibiri z'ijoro. Dusubire tubahikaze, aho tugira twakire umuganyi wa mbere akaba ari Nduwayo Jire. Nduwayo Jire ari ku mugwa mukuru w'intara ya Rumwonge, tumve icyo avuga kuri iyo ngingo.
Ngingo uyu musitanire wa komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi yafashe yuko atamutinyitse yemerewe kurenza isaha zibiri z'ijoro akiri mu gasozi. Hano yumvira yuko ibisho by'umutegetsi yibaza ngo ariko ngo rikagarukira agateka k'abakenyezi cyane ngo ariko agarukira imico y'abarundi n'abarundi kazi mugabo cyewe ku ruhande rw'iwanje n'umubyimbiro by'iwanje ntibyari bikwiye kugenda gutyo. Umukenyezi wo muri iyi myaka tugezemo ntabwo angana na wa mukenyezi wo mu 1990 ubu tugeze ku rugezo rw'iterambere. Ni uburyo tugeze mu gihe umugabo n'umugore bafise uburenganzira bungana, sicyo kimwe na kera. Umugore arafise uburenganzira bw'ukwirukanga hirya no hino kuronderera umuryango kimwe n'umugabo wiwe, kuko tubiravye ahisigeze ubuzima busigaye bugoye. Umugabo wenyine biragoye ko ashakashakira urugo ngo arutunge wenyine, bafatikanya ari babiri ni makiriramire kugira ngo urugo rubeho neza. Urashobora kurondera ku gatondo ukabura saa sita ukabura n'ikiro ukabura, mugabo ugashishikara ukarondera ukageza na saa mbiri na saa tatu mu gihugu kirimo amahoro hoho nijoro umuntu ararikora ryose kugira ngo igitunge urugo. Hanyuma rero jewe ikindi noshikiriza ngaha anya kwabaye no kunanirwa gufata ingingo kuko jewe sindabyumva igihugu gifise abajejwe umutekano, abapolisi baranyagara mu makomine yose y'igihugu cy'u Burundi. Abajejwe umutekano nico babereyeho, abo bahembwa bajejwe umutekano abapolisi, aba chef de zone, abakuru b'imitumba n'abanyumba kumi barakwiye kusuzuma uwo mutekano bakawukurikirana neza. Uwitwara nabi canke ariko ateza ibibazo mu gihugu yakoshije amategeko akamuhana bakamuca amande, mugabo ntibisigurwa ngo bace bakufata byose bakubite mu igunira rimwe ryirabura ngo ni itegeko ritanzwe na musitanteri ngo nta muntu kenyeza cemerewe kurenza isaha zibiri z'ijoro.
nimbari mwe muri mwebwe karabikora kubavuka nabanze kumutera ibuye maze sararindira
kiganiro nibibaziki kuri radio nzamba gateka kawe aho twagarutse ku ngingo yari imaze iminsi yarafashwe na mustaneri wa komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi Mamerte Birukundi ayo ngingo ibuza abakenyezi kutarenza isaha zibiri z'ijoro batarashika mu ngo zabo mu mazu yabo wibaziki ahuri umunywanyi yaturungikiye ijwi akatubwira yuko tumuhindura iryo jwi tukarihindura ariko akatubwira yuko ari mu ntara ya Gitega twumve nawe ica avuga kuri iyo ngingo
ayo makosa avuga yuko uyo mustanera avuga yuko yaramaze iminsi ibonekeza muri iyo komine arongoye ya Ruhororo mu ntara ya Ngozi yari kubanza akayerekana akagira inama n'izindi nzego zitandukanye akaba yuko babihuriza hamwe babyumva kumwe kugira ngo n'ingingo ifashwe n'abantu benshi izifise ari ingirakamaro izifise ikishikako ariko umutwe w'umwe bavuga yuko uyifasha gusa ibyo rero yakoze urabona ko muri we harimo akantu ko kwiyemera akantu ka ntawunkorako nica nakiza ibyo rero si byiza kandi niwe yaranakabaye avugira yarakwiye no kuvugira abo bakenyezi bagenzi we ariko agiye mu byo kubahohotera abaka uburenganzira bari bafise ivyo rero abamukurira bari bakwiye kumwereka yuko ari mu makosa mbere bigatuma n'abandi barongozi nk'abo bakabona yuko kwifatira ingingo nk'izo atari vyiza kandi baza yuko ataco atavyo bakora kubera muribuka ko ni muyinga vyigeze kuboko nyene nabo bari bafashe izo ngingo nk'izo nyene zo kubuza abakobwa n'abapfasoni nabo kwidegenza yaba abategetsi rero babakurira mu rwego rwo hejuru bashyira nganji cyangwa mu biro kwa perezida babonye ko atari ivyo ivyo abo bategetsi bo mu nzego zo hasi bafata ari ingingo zitukisha igihugu ari ingingo zitubahiriza agateka kazira muntu n'uyo wundi wo mu Ruhororo ntiyari kubikurikiza nyuma y'ujya azijya ngingo ujya bimuyinga yari yifatiye muribuka yuko ayo n'abandi bagiye barafata amasaha bonyine bifatiye bonyine bakishyira aho barongoye kandi amategeko nk'ayo afashwa ku rwego rw'igihugu cyose
kiganiro ni wibaza iki kuri radio nzamba agateka kawe tukavuga ku ngingo ya mustanteri wa komine Ruhororo umupfasoni Mamerte Birukundi aherwa gufata yo kubuza abakenyezi gutembera inyuma y'isaha zibiri z'ijoro Rukundo Stefano ari muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza nawe tumve ica bivuga ko
mwaramutse neza ico no bwa kuri iyo ngingo je no bwa yuko iyo ngingo umwanya umwe si nziza ariko uwundi mwanya arandi usanga ari nziza hano bwa ko ari nziza no bwa yuko cyane cyane kuri abo bakenyezi bigenza nawe usanga bari mu babare bari kunywa inzoga bakaburegwa ugasanga ntibaciyibuka n'umuryango barawuheze kubera izo nzoga urumva nk'iyo ngingo nziza ndifatiye ngaho ariko hano bwa ngo ni mbi naho boyifata bisunze hariho abakenyezi bataha batebye atari uko bari mu bubabe ahubwo bari mu bikorwa biteza imbere igihugu cyangwa bari mu bindi bikorwa bateza imbere mu biteza imbere umuryango ugasanga arashita atebye urumva nk'aho uciye bagufa kugira ngo wagira bamufunge cyangwa bamugirire nabi kubera ataje dosa aho bamurenganije iyo ngingo rero no kuyitondera kuko ari uruhande rumwe usanga ari nziza n'ahandi usanga ari mbi cyane cyane aho abo yokora ko je nk'abantu bwari ko yokora ku bantu botaha izo saha bari kuboregwa mu kabare abo iyo ngingo yoshobora kubakoreraho ko ariho abantu b'abakenyezi bitwara nabi ugasanga basigaye bitwara nabi mu muryango kubera akaborego k'inzoga mugana hone si agiye nabone ibivuna kanyota uko nabantu nabone baranyote ko ariko bora ariko ntibarenza urugero barageje urugero urumva ni ibindi bintu umuntu w'umukenyezi ugasanga uri mu kabare ugasanga mu shinga ntawe wari muhira nawe ntibatahuri mu kabare urumva ko ibintu bitaheshe icyubahiro umuntu w'umukenyezi gusa no muhanura umustanteri ko iyo ngingo yibanza akayitonde agahindura cyane cyane kubwira yifata ingingo nk'iyo akaraba neza yuko abishobora gukora ko cyane cyane ntabwo ngo abakenyezi bose muri rusange kuko si bose bataha izo saha bari mu bintu by'ibyubahiro abataye abategi bari ku kazi nyine gateze imbere igihugu n'umuryango cyane cyane iyo ngingo yokora ku bantu b'abakenyezi baboregwa bari mu bubare bitwara nabi mu bubare aho ni umushyigikira mugabo apfana kuvuga ngo ni bose nuko nuko byo ndabibona mu rukoko
umugabo babikoranye bakamureka yema akagenda hora horere cyane mwananje si nuko yarahumanye kuko abagabo barajya imbwa nazo zikishyura.
Ikiganiro ni wibaze iki kuri Radio Inzamba agateka kawe. Twagarutse ku ngingo yafashwe na mustanteri wa komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi Mamerte Birukundi ibuza abakenyezi kwidegenzya mu gutembera inyuma y'isaha zibiri z'ijoro. Akavuga ko iyo ngingo yayifashe kubera inyifato mbi zari zimaze kwibonekeza zikogwa n'abo bakenyezi aho muri komine Ruhororo. Wibaze iki kuri iyo ngingo ya mustanteri wa komine Ruhororo? Twumvirize icyo Nzomwita Pascal ari bugabira mu ntara ya Kirundo abivuga ko
bakora akazi tuvuge akazi bisaba ko ararizamo haja gutangura saa tatu saa yine azocaira mu nzu ngo itegeko rya musitanteri niko rivuze ubwo dutsagodotse bwije azoca ataha ngo itegeko niko rivuze. Hari n'abashakashakishiriza hirya no hino hirya y'ikomine babamwo mubwo usanga bataha bwije azoca areka kujya gukora akazi ngo niryo tegeko. Iryo ryari kuba itegeko rikozwe iyo bari itegeko ryavuye nko ku mushikiranganji rikaba itegeko ryanditswe do rikaba ordonanse yarishinze mugaho itegeko rya musitanteri muri ubwo buryo nta gaciro noriha ko n'akarenganyo ako nakaboneye ko kubonera abo bakenyezi bo muri iyo komine. We yabyise ngo navuze nti n'ingingo y'ibishobisho ngo n'ikibabago cy'ukuba bari imico kama y'abarundi cyane inyifato nziza y'abakenyezi ngo kugarukana urupfasoni muri komine arongoye mugabo ibyo si byo ntawe bifatiye n'ukuri iyo ngingo ikwiye gusubirwamo keretse gusa mugabo akaba abarongoye ari ba barundi kazi ba kera bo muri 60 cyane 65 babeshejweho n'isuka gusa ta kindi bagira kuko urima arima ku mutaga bwije agataha nisaba arayifata mugabo akaba harimwo abarimu abaganga abagoronome abakora iby'umutekano abacuruzi abashakashakisha hirya no hino ubuzima bwabo aho no kuyo ngingo yaje guhohotera abatari bake muri iyo komine. Icyo gituma mvuga nti ngingo uyu musitanteri yakwiye kuyisubira ko ntakije gufasha abarundi kazi cyangwa abadamu bo muri iyo komine arongoye ni ngingo ngira ngo novuga ntiyafashwe itiyumviriwe ko murakoze.
Ukuba kwisibira goye tuguhangana n'abakuru.
Kiganiro ni wibaze iki kuri Radio Inzamba agateka kawe aho twagarutse ku ngingo yafashwe na mustanteri wa komine Ruhororo ibuza abakenyezi kwidegenza mu gutembera inyuma y'isaha zibiri z'ijoro. Wibaze iki kuri iyo ngingo ya mustanteri wa komine Ruhororo? Ndenza ko Lazaro ari muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya nawe arafise icyo avuga kuri iyo ngingo.
Barangije cyane ni kuri ngingo yafashwe na mustanteri wa komine Ruhororo nukuri atayingiye ngo birango muheza kugiye kwiba amategeko kuko iyo avuze ko abagore baho aba babyifatamo nabi ngira mu mibano ntabwo ari ingingo iba yikwiye cyangwa ntabwo babyifatamo nabi kurusha birango urabye namba ari mico mibasitse cyane n'ubwo nta ntigendera yewe n'ubwo bisigaye ko ari kumwe n'abagabo babe bazifatanye nabi nabonyene iyo cyatumye cy'abagabo akubaka abagore n'ukuri kwa bibaye cyane ko ingongo imingingo y'icyo cy'amategeko kandi nawe nk'umuntu w'umugore nawe asohoka abagore kuko niyo fata ingingo rusange ngo abagore bose ahubwo ntagwiza amanama ashyikira abanyagihugu ababwira ati ibintu bimeze uku tubibona gutya urabe nk'icyo mvuga ngo bafata ingingo
nafungwe ngo baracyasohoza umukene nyarucyari y'ijigitoki kuko ashonje oyagwa amabuki mugongo makagapfiyemwe ku nembo ukuba ku isi bimaziki
ikiganiro nibibaziki kuri radio inzamba agatega kawe tugaruka ku ngingo yafashwe na mustantire wa komine ruhororo mu ntara ya Ngozi Mamerte Birukundi ingingo ibuza abakenyezi gutembera inyuma y'isaha zibiri z'ijoro imbere y'ayo masaha bazobe bashitse mu mazu yabo mu ngo zabo wibaziki kuri iyo ngingo undi yaturungikiye ijwi avuga yuko ari mu ntara ya Bubanza akadusaba yuko iryo jwigiwe turihindura bitumbe nawe ico ashikiriza
ahubwo mustantere wa komine ruhororo uyu mustantere yarakwiye gutuma ko abakenyezi bose bo muri yo ntara akavuga akabasaba imbabazi mbere akavuga ko habaye kwihenda ahubwo bagafashanya mubwira ngo baturire inyishu izo ngora ravuga yuko zimaze imisi zibonekeza mu tubare kandi ni wa mugani bavuga bati ya ndirimbo ya wa muririmbyi avuga ngo umwe niyo mwungire wa muririmbyi niyo mwungire avuga ati wabagabo warajya imbazi kishura aho avuga ngo bagi bajanye umugore ngo yasambanye bamushiriye Yesu bamushiganye kwa Yesu hanyuma arababwira ati uwo muririmbyi nawe agaca avuga ati kubera iki bazanye umugore gusa umugabo nawe babikoranye ko bamuretse na kakarenganyo rero nawe wakenyezi namba babagiriza yuko hariho ibitagenda neza bari bakwiye kuraba babikorana n'abandi kumbura abo bagabo nyine nibo babatuma ko kumbura abo bagabo nibo baba bafashe kuboko bagenda babakwiga ariko ugaca ufata umwe akaba ari wubuza gutembera iryo juru ari itegeko nirize rije mu gihugu cyose cyangwa ku bantu bose ata kuvangura ata gutora kubera twese turangana imbere y'amategeko
umusumwa abafarisayo bashatse kugerageza imana baje batanye umugore yafashwe ari gusambana baravuga bati mwami baje tuzanye uyu muntu nk'uko amategeko abivuga umuntu nk'uyu niyicwe nuko Yesu arababwira nimba arimwo muri mwebwe ntarabikora kuva avuka nabanze kumutera ibuye maze Yesu ararindira uyu mukenyezi bamwice tukuri byari biteye isoni namwe mwumve bose mu kugenda barahunga ikindera makenga nuko baje batanye umugore umugabo babikoranye bakamureka yema akagenda ora horere cyane mwananje
ikiganiro nibibaziki kuri radio inzamba agatega kawe aho twagarutse ku ngingo yafashwe na mustantere wa komine ruhororo na Merite Birukundi muri mu ntara ya Ngozi isaba abakenyezi kuba sambiri z'ijoro baba bamaze kugera mu nzu zabo mu ngo zabo wibaziki kuri iyo ngingo ya mustantere wa komine ruhororo mu ntara ya Ngozi umunywanyi itwakiriye n'umunywanyi wa nyuma akaba ari Ludoviko ari igasogwe mu ntara ya Muyinga.
Ndimo nyinshi bisabwe n'ufatana na Santere yo umva naho umutware mugabo asagarukira. Ahubwo sika ashyira mu ngiro ingingo z'abandi bakuru n'abategetsi bandi bari hejuru. Tugaye cyo mvuga nyine gifashe n'ushyanganje ngira ngo akazishyira mu ngiro ko ari zavuye izo ayo mategeko. Murabo ntarabe wifanye ku bandi kuko narabe narabuze amanama abuze amanama akora n'abandi bakenyezi n'abagabo kuko n'ibyo bintu nk'ibyo oye byose usanga bisaba n'abagabo n'abagore nyine abagabo ntibazi ntibajya gusaba mu kabari bonyine ariko n'abagabo kenshi ariko n'abagabo aramwese ingingo iyo ngingo ishobora kuba ingingo atafata imiteranya imiteranya n'umucanga ndetse abdi farone meza murakoze
ari iteyisoni namwe mwumve bose mukugenda barahunga ikinera makenga nuko bace bazanye umugore umugabo babikoranye bakamureka yemakagenda ora
bakunzi bakaduhe inzamba agateka kawe namwe bakunzi ba kino kiganiro wibaziki kigarukiye aha tubutse yuko twagarutse ku ngingo yafashwe na Musitanteri wa Komine Ruhororo Mamerte Birukundi aho ni mu ntara ya Ngozi ingingo yasaba abakenyezi bose bo muri iyo komine kuba bashitse mu ngo zabo igice isaha zibiri z'ijoro. Josephe Ndwimana tumushimire niwe twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma kandi akaba ariwe atuma n'amasanamu muyabona ku buhinga bwa none bwa Facebook. Prosper Nzisabirani gena ariko nabashikiza kino kiganiro kuri Radio Inzamba agatega kawe na huta.
Wibaziki ni kiganiro kigumwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
kwa kure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
uko gutegura amatora.
Wibaziki
kana iyo ngiye naje nako nayakire neza.